Hii ni Radio Hishkui ya Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Federica Nkundikije. Mu Burundi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu burahimiriza abavyeyi konsa bibondo vyabo nini buriburi mu kiringo c'amezi atandatu ya mbere.
Gusanga benshi bakurikiriza konsa neza abana gushika ku mezi atandatu, gusanga ari bajya bari muri wa mugubi bita abirimizi.
Uyo ni Fidele Nkezabahizi yarongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara ziva ku gufungura nabi mu bushikiranganji bw'u Burundi bujejwe amagara y'abantu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu bya Afurika yari imaze iminsi itatu ibera mu Rwanda. Inkuru y'abanyagihugu batuye mu Gasabo mu Rwanda bitwariye igisagara ca Kigali muri sentare, hamwe n'inkuru y'ukuntu abanyamurenge batsindaro mu gisagara ca Bukavu babayeho inyuma yaho bakuriwe mu abo intambara turazigaruka ko mukanya kari imbere. Mukanya mugenzi wacu aro yizera Bigirimana aradushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ariko reka tubanzirize ku nkuru idushikiriye mukanya ivuga ko raporo nshasha ku gihugu cya Sudani yo mu manuko ivuga ko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwinjije mu gisirikare abarwanyi 10,000 bava mu bwoko bwa Perezida Salva Kiir. Iyo raporo ivuga ko ivyo biteko biri n'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu. Iyo raporo yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu bagenduza iyubahirizwa ry'ibihano yafatiwe igihugu cya Sudani yo mu manuko. Ivuga kandi kwishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018 ritariko rirashirwa mu ngiro mu buryo bwihutirwa riteye amakenga. Ayo masezerano afite umugambi wo kurangiza ingwano yamaze imyaka itanu igahitana ubuzima bw'abantu barenga 400,000. Iyo raporo ivuga ko leta ya Sudani itigeze iwahiriza ayo masezerano ku byerekeye umutekano hamwe n'izindi ngingo zitari nke ziri muri ayo masezerano. Muri indwi leta ya Amerika yarafashe ingingo yo guhamagaza ambasaderi wayo mu gihugu cya Sudani yo mu manuko kugira ngo arenguke i Washington mu biganiro bijanye n'iryo shakarike ry'igihugu cya Sudani yo mu manuko ryo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro. Leta z'umwe za Amerika ziriko zirihweza imigendanire yazo n'icyo gihugu. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Maramuse Frederick turahera muri Amerika. Muri leta zimwe za Amerika, komisiyo y'inama nshinga amateka ijejwe ibibazo by'ubutungane yararungikiye ubutumire Perezida Donald Trump bwo kuzoyitaba mu ndwiza akumvirizwa ivyo aregwa byavuye mu matohoza ku byaha ariko aratohozwa ko. Komisiyo ijejwe iperereza mu nama nshinga amateka mu ndwi iheze yarahejeje ibikorwa byayo mu matohoza kandi kabigiye kuzorungikira raporo y'ibyo yatohoje. Komisiyo ijejwe ubutungane niyizotangura ubwa mbere idonido ry'urubanza ku munsi wa gatatu itariki 4 z'ukwezi kw'12. Iyo komisiyo y'ubutungane izokwihweza icibwirizwa shingiro rya Amerika rivuga ku ngingo zijanye no kwagiriza perezida mu gihe bikunda kuburana akaburana mu gihe atsinzwe naho agakurwa ku butegetsi. Amategeko muri Amerika avuga ko Trump n'abashingwa manza biwe bazoronka karyo ko kubaza umurwi w'abahinga mu byo amategeko bazoseruka nk'ivyabona. Aya matohoza arongowe na komisiyo yiganjemwo abademokrate iriko iratohoza nimba Trump yarahagaritse imiliyoni z'amadolari za baba 400 zigenewe gufasha igisirikare cya Ukraine mu gusaba ko perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine abanza gutohoza kuri Joe Biden. Trump yagirizwa kandi ko yasabye perezida Zelensky gutohoza ku ruhara Ukraine yoba yaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2016. Abakozi bawo ni barenga igice cya gatatu bari mu bikorwa byo kurwanya Ebola mu gisagara cya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimuriwe mu bumanuko bwa Goma ejo ku munsi wa kabiri. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIGITA ku magara y'abantu OMS ivuga ko iyi mirwano itaborohereza mu twigoro barimo two kurwanya Ebola yatanguye kwiyadukiza muri icyo gihugu mu 2018 mu kwezi k'umunani. OMS ivuga ko intambara yatumye abakozi bayo 49 badakenewe cyane bimurirwa i Goma.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika bategetse muri Kenya baratanguye isekeza rizomara ukwezi ryo gusuzuma impunzi ziri mu ikambi ya Dadaab hafi y'urubibe na Somalia mu ntumbero yo kumenya abemerewe guhabwa ubuhungiro hamwe n'abanyakenya bayibamwe. Ibihumbi by'abanyesomalia bari muri iyo kambi kuva mu 1991 igihe bahunga umutekano muke watewe niva ku butegetsi rya leta ya Siad Barre muri Somalia, ariko n'abanyakenya bayigiyemwo bahunga ingaruka z'uruzuba zari mu gihugu cyabo. Iyo kambi ya Dadaab irimwo impunzi zishika 2,200. Abategetsi ba Kenya bamabagabishije kugara iyo kambi bavuga ko ariho hatorokanyizwa abarwanyi ba Al-Shabaab baja gutera ibitero mu gihugu cya Kenya. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu muri Israeli na Palestina yatanguye ingendo ku mugabane wa Buraya gusigura ibijyanye no guhohotera agatera ka muntu muri Israeli nyuma yaho yirukanywe muri icyo gihugu ku munsi wa mbere. Umuyobozi Omar Shakire yari amaze imyaka itatu ayoboye Human Rights Watch aba muri Israeli na Palestina, akaba yirukanywe yagirizwa ko ashyigikiye ubugumutsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Israeli nyine ibihumbi by'abanye Palestina baragize imyerekano mu ntara ya Jordania ejo kwa kabiri mu cyo bise umunsi w'umubabaro batewe na politiki nshasha ya Leta Zunze za Amerika yorohereza abayahudi. Abigaragambya baraturiye amapine baranatera amabuye ku basirikare ba Israeli nabo bishyura batera ibyuka bikoroza mosozi. Mu ndwi iheze niho leta ya Trump yahevye politike imaze imyaka 40 yavuga ko ingendo ya Israeli yo kwigarurira ubutaka mu ntara ya Jordania iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu.
Urakoze abayinze ku makuru hije ko dushikiriza tubibutse ikimwe kamwe kamwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isanzwe yanyura i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.4. Mushora kandi ni kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Inama yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu bya Afrika yari maze iminsi itatu ibera mu Rwanda yarangiye uyu munsi wa gatatu. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC waboneyeho akaryo ko gushira habona umugambi ugenewe guteza imbere abafasoni barenga miliyoni 50 bacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka EAC Afrika yo hagati hamwe na Afrika y'uburengero bazofatwa mugongo bongere baronswe imitahe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere. Inkuru ya Pierre Claver ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ni inkuru nziza ku bagore bakorera mu mashyirahamwe bagakora urudandazwa rwambukiranya imipaka bo mu bihugu 38 bigize uburere butatu aribwo Afrika y'ubuseruko, Afrika yo hagati na Afrika y'uburengero. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC washize habona umugambi wiswe 50 million African Women Speak uzofata mu mugongo abo bagore barenga miliyoni 50 bo muri ivyo bihugu. Minani Generals atari gisata cyo kunganisha ibitsina mu biro bikuru bya EAC yabisiguriye ijwi rya Amerika.
Bari basanzwe bakora urudandazwa ariko tugomba ko bagira akarusho ingene barukora. Ubu bazohanahana makuru bazokoresha uburyo bugezweho kugira ngo bashobore kuvugana kubijanye n'ingene bashobora kuronka kugira access ku mafaranga mu mabanki cyangwa bongere bamenye bahanahana makuru ingene boronka bohana amasoko. Nk'akarorero umukenyezi ari muri Kenya cyangwa umukenyezi ari Bujumbura cyangwa nahandi hagati mu gihugu ashobora kuvugana n'undi mukenyezi ari mu gihugu cha Afrika yo mu manuko cyangwa CDAO gucyo gucyo mbega isanzwe bimeze gute mbega mwebwe ni kuki mwateye imbere mwabigenjeje gute bakuzanye kugira ubumenyi mu byo rudandazwa
n'abagore bari hagati mu gihugu bazoshikirwa n'uwo mugambi nk'uko byateguwe aho washigwa habona mu nama mpuzamakungu yo kurabira hamwe uruhara rw'umugore mu iterambere ry'igihugu muri Afrika yari imaze iminsi itatu ibera mu Rwanda
uri kwamagana uri makamba uri cenda juru washaka na hariya hose kure cyane bazoshikirwa ubakuremo ikintu cyo gutinya hari nabatinya gufata ingurane ubu rero umuntu azoja mu rudandazwa azi neze cyagiye gukora umugore ajabutse urubibe akava mu Rwanda cy'Bujumbura akava muri Tanzania aja muri Kenya cyangwa akarengana akaja muri South Sudan akamenya ati ngiya hari umugenzi wanje twaranavuganye ibyo ngomba gushora hanyuma nawe hari ibyo nzokurayo nzanino bahura basesagura n'udufaranga baca muri zanzira zidatomoye ubu twababwiye ko nkabo bajabuka imbibe bategerezwa guca mu nzira nziza kuko ubu bazoba bafise ubumenyi mbega nzomara iminsi ngahe hariya ngiye mbega amategeko avuga iki baronkeremo n'ingurane twaramaze kuvugana n'amabanke cyangwa ama institution financiere ingene bokorohereza abo bagore kandi bakaronka amafaranga atanyungu ivuna cyangwa atanyungu isabwe
naho biruko intambamye zozo ntizibuze ica mbere n'ururimi rudasangiwe na bose ikindi nuko hari bihugu bigifite ingorane mu migenderanire nko hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda yase yizera ko izo ngorane zizohera vuba
ikintu cyose kirafite iherezo twebwe nta nkeka turemeza yuko ibintu bizogenda neza nubwo ubuhoba hari hakirimo tugorane ariko turazi yuko nubu bariko barakora urudandazwa kandi urumva nakubwiye ko umugambi atari uwo gutuma abagore baje barahaguruka ahubwo ugomba kuborohereza ndega niki kicobuza ko mwavuganye ibintu byuriza indege cyangwa imodoka bikagenda hakaba ari ubitegera uburi Bujumbura tuvugana n'umudamu ari Kigali kuko abo bagore barahari ama association turayafise uburi Kigali azovugana n'uburi Bujumbura uburi Kigali azovugana n'uburi Entebbe gucyo gucyo apana kugendana twa dutomati dutanu ku mutwe umuntu aronka karasi 2000 igihumbi ajya kuri uyo munsi turazi yuko kandi vuba ibintu bizohera kuko twebwe dukorera mu kwizera
Ibanki ya Afrika ijedutera mbere niyo yemeye gufata mu mugongo uwo mugambi uzomara imyaka itatu mu gice cya mbere ivyigwa byakozwe byerekana ko muri Afrika hakenewe imiliyari zirenga zitatu z'amadolari ya Amerika yo gufata mu mugongo imigambi y'iterambere y'abagore
I also wish to congratulate the bank for important work on closing
Awari mukugurura iyi nama aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimira amabanki nk'iya Afrika igeze iterambere yemeye gufasha mu gutanga ubwo buryo Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Urakoze Pierre Claver mu Rwanda bamwe mu banyagihugu aba mu kagari ka Nyarutarama mu karere ka Gasabo bongeye kwitwarira barongeye kwitwarira muri sentare ubutegetsi bw'umuji wa Kigali basaba gusubizwa uburenganzira ku mitungo yabo bavuga ko leta ishaka kubakuramo mu buryo ubunyuranye n'amategeko ni ikibazo kimaze hafi imyaka ibiri kitararonka inyishu inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
Abo baturage bahisemo kugana inkiko burumwe ku giti cye nyuma yaho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwanze ikirego cyabo bari baruregiye muri rusange n'abatuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere Kangondo ya kabiri na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe mu kagari ka Nyarutarama Gasabo mu mujyi wa Kigali urukiko ruteshe gakiri ikirego cy'abo baturage baregaga umujyi wa Kigali kubahatira kwimurwa bajya mu mazu batumvikanaho hari zimwe mu mpamvu rwashingiyeho rwavuze ko nubwo bari baregiye hamwe badahuje inyungu ku mitungo yabo ndetse ko na bamwe bari basabye kubahaga ararira mu rubanza nta masano bafitanye niko kwigira inama bakongera kurega umujyi wa Kigali ariko noneho umuntu agatanga ikirego ku giti cye amakuru izwi rya Amerika yabonye nuko kwisonga bwana Jean de Dieu Shika mumwe mu bagomba kwimurwa yabimburiye abandi arega umujyi wa Kigali ijwi rya Amerika yamubajije bimwe mu bikubiye mu kirego cye
nkanjye ku giti cyanjye ndasaba gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kuko maze imyaka ibiri nta burenganzira mufite kuko washyizwe mu makimbirane ngasaba indishi ya 5% y'igenagaciro nakorewe nkuko biteganywa n'amategeko kuko giye cy'umushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa cyarenze ngasaba indishi za 5,000,000 zo gushorwa mu manza n'ibindi bihombo nagiye ngira
bwana shika musabwa kwimukara avuga ko kuri inshuro yizeye ko ikirego cye kitazongera guhura n'inzitizi
ubu rero umuntu ari kurega ku giti cye ntabwo uzansaba isano y'umuntu kandi ndi kwiregera ntabwo rero uzambwira ngo naregeye umutungo hamwe n'undi kandi naregeye umutungo wanje izo nzitizi rero ikirego twatanze twakoze ku buryo tutazahura nazo
mu kwezi kwa cyembi umwaka nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwakoranye inama na bamwe mu bakodeshaga mu midugudu y'abanyahe bagomba kwimurwa ubutegetsi bwabahaye igihe kitarenze ukwezi bakajya gukodesha handi afatwa nk'amanegeka kandi hagomba gusenywa hakubakwa inzu zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali kuri banyiramazu muri Nyarutarama bo ngo ni igihombo bugira kabiri bwanashikamana none
dufite ikibazo twebwe mvuze mu ijambo rimwe ko umujyi wa Kigali wadufashe ku munwa ntabwo naba mbeshye hari ibihombo bibiri turi guhura nabyo hari wari ufite uwo mupangaye wari umubeshejeho yaragiye hari imyaka ibiri ishize udashobora kuvugurura udashobora kugira ikintu ukora ku mutungo wawe inzu bamwe zatangiye kubasenyukiraho nge mbona wagira ngo hari baragira ngo inzu zizasenyuke ubundi batwimura ari ibibanza bisigaye gusa
mu minsi ishize ubwo umujyi wa Kigali watangazaga kugiye kwambura ibibanza batari byaza umusaruro uko bikwiye wanavuze ko imirimo yo kwimura batuye Nyarutarama iri hafi kurangira ubutegetsi bwanatangaje ko barangije kumvikana n'abimurwa uyu ni bwana Ernest Nsabimana umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo
ntabwo byigeze bihinduka gahunda iracyakomeje gusa kubera ibibazo by'imvura byagiye bizamo cyane cyane imirimo kuri site yagiye igenda gahoro ariko gahunda yo kwimuka bwo bava muri kangondo ya mbere ndetse n'iya kabiri gahunda yo irahari bakaba bazimukira hariya amazu yabo yateganyijwe mu karere ka Musanza kumvikana byararangiye
abagomba kwimuka bo baravuga ko ibivugwa n'umujyi wa Kigali ku kijyanye n'ubwumvikane ku kubimura bihabanye n'ukuri abamaze n'abateganya kugana inkiko bakazabiharira umucamanza
ibintu byose abayobozi bavuga buri teka bari ibinyoma kuri uyu mushinga nta kintu cy'ukuri na kimwe bajya bavuga kuri ibi bintu ntabwo twigeze twumvikana kuva uyu mushinga watangiye tubabwira ko tudashaka kubakirwa amazu ariko mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi bo baracyatsimbaraye burana abashobora gutsinda cyangwa agatsindwa reka tubiharire inkiko turebe icyo zizakora na cyane ko amategeko rwose arasobanutse niba itegeko rivuga ko kwimura abantu ari igihe kitarenze iminsi 120 kuba utanze indishyi ikwiye imyaka ikaba ibaye ibiri natwe tuzareba uwo mucamanza uzumvikanisha ko ibyo bintu bigifite agaciro kandi byararengeje igihe
ku rundi ruhande mu bagomba kwimuka siko bose bafite ubushobozi bwo kugana inkiko
urabona abandi barimo baratanga ibirego bitewe n'uko bafite ubushobozi ariko nkanjye udafite ubushobozi kimwe n'abandi wenda bakeya batabufite ariko abenshi babufite bo bazabitanga ariko nk'utabufite we ushobora no kubaharira bakajyana ariko kuvuga ngo wajya mu nzu imeze kuriya ntabwo rwose ntekereza ko hari umuntu wabishyigikira ubwo icyo gihe umuntu ni kwa kundi nyine b'inzererezi
ijwi rya Amerika igera mu Busanza mu Burenge wa Kanomba hari kubaka umudugudu wo kwimuriramo abatuye Nyarutarama byayigoye kwinjira muri izo nyubako ariko biboneka ko hari izisa n'iziri kugera ku musozo n'izindi zitarazamurwa imirimo yo yarahagaze kubera ibihe by'imvura amakuru avuga ko amazu bagomba gutuzwamo yahawe agaciro ku nzu y'icyumba kimwe kizwi nka shamburete gihagaze kuri $10,200,000 z'amafaranga icyumba kimwe n'uruganiriro ni $19,500,000 ibyumba bibiri n'uruganiriro ni $25,000,000 z'amafaranga mu gihe ibyumba bitatu n'uruganiriro byagenewe $35,000,000 aha niho ruzingiye kuko ubutegetsi burabasaba kujya muri izo nzu bo bagasaba amafaranga bakavuga ko n'ufite umuryango w'abarenzi batanu batahurira mu nzu y'icyumba kimwe n'imiryango isaga 1,600 kandi aho batuye haguzwe n'umushoramari none ku kibazo abategetsi b'umujyi wa Kigali bakomeje kugisimbura naho buri wese agisiga uko yagisanze ninde mu by'ukuri uzakemura iki kibazo hagati aho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu 2020 umujyi wa Kigali uzatangira kuburana na bamwe mu busaba kwimuka kuko warangije kumenyeshwa ko ugomba kwitaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo itegeko rirebana no kwimura abaturage rivuga ko igenagaciro rirenze iminsi 120 ritarashyirwa mu bikorwa riteshwa agaciro cyangwa se hakongerwa 5% kw'igenagaciro ryakozwe kuva iki kibazo cyabanyehe gitangiye imyaka ibiri igiye gushira bagira ubusabe bw'irya Amerika i Kigali
urakoze Eric mu Burundi ibitigiri by'abavyeyi bonse abana neza mu isagara biri hasi bwerenje n'izabo mu mitumba inkuru yateguwe n'ijwi ya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi mushikizwa na Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda
abavyeyi bagera ku bice 86% baba mu mitumba nibo bonse neza ibondo mu gihe mu isagara baharugwa ku bice 78% kwijana muganga Fidele Nkezabahizi arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara ziva ko gufungura nabi muri ubwo bushikiranganje yabishikirije mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Bujumbura.
Turabona yuko kenshi iyo bari kwaronsa umengo barirebanga abo bo bakanyu gasanga nka bikorwa babafasha binini hariyo naho burya bukorwa buto buto bwo mu gikoni canke nibindi usanga uwo muvyeyi nyene aheje konsa ariwe agaruka akaja kubikora aho rero turahimiriza mu ngo ko umuvyeyi yokoroherezwa mu konsa dusanga benshi bakurikiza konsa neza abana gushika ku mezi atandatu gusanga ari bajya bari muri wa mugu bita abirimizi tugana dusanga bajya baba mu bisagara aba bakozi ba leta bakora atandukanye muri leta canke mu bikorero twabo bajya twita abasirimu dusanga ibiharuro byabo biri hasi kubera iki dusanga kenshi batoroherezwa nabo nyene mu konsa kuko bivanye n'akazi ugasanga avuye muhira agiye ku kazi asize umwana muhira ntagarutse kumwonsa
muri rusangi. Abaganga bahimiriza abavyeyi konsa ikibondo kuva kikivuka kugeza ku mezi atandatu atakindi kintu bamuvangiye. Bamwe mu bavyeyi bakora akazi ka leta yigeze kuyaga n'ijwi rya Amerika agifise umwana w'amezi atanu atwiganira ingene amasaha y'akazi atamworohereza konsa.
Nk'iyo mbonye ngiye gucereka ndagenda ndamusiga nkavuga nakundi ndagaruka saa sita.
Izo saa sita mushitse muramwose?
Yego mushitse, hari igihe nsanga yaryamye bikwiriye aho ndamwonsa neza abakerebutse ntatira bafise ndamwonsa akonka nyene bikwiye. Hari igihe naho nsanga yagoranye atajyamye neza ugasanga ntiyonse neza agakora kwibera akaca asinzira nca ndamureka akaryama atangenda.
Nkawe ni kuvuga ko musaba kumwonsa aryame?
Sinzira kumwonsa ngarutse ku mugoroba.
Ni kuvuga nk'isaha zingahe?
Hari igihe nshika saa moya, hari igihe nshika saa moya na nusu, hari n'igihe nshika na saa mbiri. Aho nshikiye hose nsanze ni maso ndamwonsa asinziriye nkamureka nta kundi.
Amategeko agenga akazi ateganya ko umubyeyi ahabwa ukwezi n'igice ko konsa umwana adatonda ku kazi kuva acibaruka kandi akabandanya ahembwa iyo minsi. Muganga Fidele Nkezabahizi asaba abakoresha guha umwanya ukwiriye abakozi babo igihe bonsa.
Aho naho turiho turahimiriza kugira boroherezwe dusaba yuko bofashwa cyane cyane guhabwa umwanya wo kuja konsa abana kugira nabo nyene bashobore gushikana ayo mezi atandatu atakindi baronse.
Impanuro nk'izi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko buzitanga mu gihe kuri wa gatanu hadekanijwe kuzohimbazwa indwi yahariwe konsa ibondo ku Cibugo. Dushyigikira abavyeyi boroherwe mu konsa, ariko amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko hakira abavyeyi kugeza ubu badatahura ubutumwa buri muri ayo mahimiriza. Uyu asigura ko atahura ivyindwi iyo konsa.
Jewe ntahura ko ari isekeza ryo gucandaga abana canke abo abavyeyi kugira ngo bagwanye izo ngwara.
Muganga Fidele Nkezabahizi arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu asaba ibinyamakuru ko vyokora ibishoboka kugira ubutumwa bujanye no konsa abana bushikira abanyagihugu bose. Ikindi ahimiriza abavyeyi kwitwararika no gufungura neza no kwihereza ibinyobwa birimwo ingaburo zifasha umwana gukura neza, ndetse binamutuma ronka ayo maberebere kuko bifasha umwana gukurana amagara meza. Ariko rero abavyeyi nabo basaba leta kubibafashamwo kuko bari mu bukene ikabaha ifu y'umusururu, amata n'ibindi nk'uko bigeze kuba bironswa mu myaka y'ibihe by'intambara y'umwaka w'1993.
Urakoze Desire. Ihuriro ry'ugwaruka rwa Nyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo riratabariza abavanywe mu vyabo intambara zo misozi miremire ya Mirembwe. N'inkuru yo mu menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Timistocle Mutijima.
Twatumye abantu bacu ba dynamique de jeunes bo mu Mirembwe baje kwirandura konti na situation mu Mirembwe. Pour être sincère, nuko buri menage byibura ifite 5 familles d'accueil.
Uwo ni Biganiro Emile uyobora ihuriro Dynamique des Jeunes Banyamurenge Ubumwe ihuza urubyiruko rw'Abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa Bukavu. Aragaruka ku ngorane bavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya Minembwe bakomeje guhura nazo, ariko kandi zidasiga n'abo mu miryango yabakiriye.
Kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi, bafite ibibazo by'imirire, bafite ibibazo by'imyambaro yo kubata ibintu byose. Ni abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye kuko ibintu byabo byose byaranyazwe. Ni abantu bari mu bibazo biteye ubwoba.
Mu gushakisha ko bagera aho babona umutekano n'ituze, hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, Bukavu. Ahi Bukavu iyo bahageze bakirwa n'abandi Banyamurenge basanzwe batuye, ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga icumi bakaba babana mu nzu imwe. mugushaka kureba uko icyo kibazo giteye ijwi rya Amerika yasuye imwe muri iyo miryango mwageze hano ryari
tugize hano nk'amayinkabiri ibyumweru bibiri aho twari turi twaratewe duterwa na bamayimayi badusanze aho twari turagiye bahita barasinka n'ahantu hita mushakira twumva amasasi ruguru iyo twagashaka dusanga barashe impunzi zari zihunze ziri ahantu bita kuri Kirumba none ngo turava ngo kaduhunge tuje za Kirumba turagenda iyo twagashaka kuri Kirumba naho tutaramara iz'umweru bibiri naho turasa turaterwa barasira abantu banyagira inka
aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara
badutwikiye n'ibintu amahuzu barayatwiba n'ibintu zo mu nzu batwika n'imyaka nta kintu na kimwe twashikanye
rero ni kintu umugeni kuko nawe habibona ariko nyine kubera ibita kuko nta kantu pi natwe twataramara hafi amezi atatu baradusenyeye ko turahungamana ko turi mbabare ziraho ngaho
nahise nka 50 nene 50 zose biragenda twahumba aduhunge ko Kirumba nabo badutera kandi kandi badutera n'ileta yari turahunga ngo duhunge kumuranza niko kuza umugore arazimira yagize iminsi ine yarazibishye
ku miryango baza basanga kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikoro bahagije bafite ntibiboroheye gusa barabikora
ni ukurara ahangaha bose baryamye hano ku ntuzi hasi ca kabiri n'ibiryo zonyine biragoye mu biryo umuntu atabashoboye n'ubwiwe ugasubira ngo bisangire n'undi ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye
ntabwo bitworoheye nyine ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite kuko hari benshi baza badafite n'agahuzo ko kwambara nta bushobozi nyine bafite niyo mpamvu tubakira natwe si uko tuba dushoboye ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira
turapfundikanye nyine turaturya ibyo tubonye tugasangira basanze turi abantu icumi barenga baduhungiraho nta kundi twari kubigira
abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge i Bukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi igihumbi imaze guhungira i Bukavu muri ubu buryo muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi ariko hari n'ababura aho kwerekeza bakagumaho mbere bigitangira byasaga naho byoroheje kuko bazaga ari bake ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa
iyo umuntu yakira amamenaje 10 gace kakira 20 gace kakira amamenaje 15 bageze babonanirwa umwongo yo kudutekereza kureba ahantu abo bantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabonane ubufasha bukwiriye bari hamwe kuva icyo gihe rero rwa ngo baraza bakakirirwa kuri kanisa rya Sucedi Sadi aho niho tugerageza kubaza ubufasha bw'ibanze amazi yo koga imiti yo kunywa ku barwaye ibyo kurya udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro
yaba aba bavamwe mu byabo n'intambara ndetse n'iyi miryango yabakiriye barasaba imiryango nterankunga kubagoboka ariko kandi bagasaba ko leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara
bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri biragoye nyine nuba abana baricaye aje nta myambaro ntibariga baricaye barategereje
tukaba twakatira amahanga ngo badutabare batugirire neza turebe ko abantu subira bakagira umutekano bamaganye iyo ntambara bashobore kudukoresha ubushobora cyose kugira ngo abantu batekane tubone amahoro abantu basubire bongere bubake
imirwano mu misozi miremire ya Minembwe imaze amezi arenga 6 yongeye kubura muri ayo mezi abavanywe mu byabo bakomeza kwiyongera ariko bahungira imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi abahunga bavuga ko baterwa n'inyeshyamba za mayimayi hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Kongo imiryango iharanira inyungu zabo mu bwoko bw'abanyamurenge igatunga agatoki inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirengagiza itotezwa abo bakorerwa muri izo ntambara zayogoje ku karere Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika ibukavu muri Kivu y'Epfo
turagushimiye Temistocle nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mwaka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwizuma tukaba kandi dushimiye na Mokbira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye tubibutse ko mu Burundi mutumbira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM na kane ni bice bitatu turabashimira mu nshuti mwese rero mwadutse amatwi turabate yakamo kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba nze mwese.